mwananya kumviriza radio izwi rya America. Kadi izwi rya America staminaniru Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Mwe na Fiden Yonga umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Urugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 rurabandanya mu makungu. Ibihugu biteye imbere biramaze kugira intambwe ziboneka mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu bavyo ico kiza biciye mu gucandaga ikivunga. Yamari ibihugu bikenye na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika biracahanganye n'ibibazo bikomeye kubera uburyo buke bifise. Hari umugambi wa COVAX ugenewe gufasha ibihugu bikenye ku isi kuronka incandaga miliyaridi zibiri zigenewe gukingira abanyagihugu bavyo ikiza cha COVID-19. Uwo mugambi urashigikiwe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Yamari uwo mugambi wonyene ntuzobuhagije kugira ivyo bihugu bishobore gukingira igitigiri kinini cy'abanyagihugu bavyo cyane cyane ibihugu byo muri Afrika. Muri ico gihe ishyirahamwe rikora imiti ryo muri Amerika Johnson & Johnson yemeye guha ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika incandago imiliyoni 400 zizokongereza utwigoro tw'ubucandaga abanyagihugu muri Afrika zitegekanywa gukoregwa muri Afrika y'Epfo. Utwo twigoro twose twoba tuzogira ingaruka ziboneka mu rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 muri Afrika. Muri icyo gihe n'izihe ngaruka mu byereke butunzi ikiza cha COVID kibandanya kugira mu makungu na cyane cyane mu karere ko muri Afrika. Nibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Dr. Kome Konakuze yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyane imwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi, hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye butunzi kuri kaminuza y'Uburundi. Batumire ndabaramukije. Nashaka ntangurire kubaza wewe Dr. Kome, urugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 goba wifashe gute rugeze mu makungu muri iki ku bwanyu?
Umuntu agiye kubiraba nk'uko muheje kubitanga mu ntangamarara, hari ibihugu biriko biratera intambwe bije imbere, hakaba n'ibindi usanga mbere umenga nta nibyo biyumvira. Ndibaranashirako ni muheje umushinge, ndibaranatangura, hakaba n'abandi bari hagati na hagati. Ibyo bivana n'imbo nyinshi, twovuga nk'ibihugu usanga arizo byikorera nk'izo cacu, usanga mbere byigiye imbere rwose ugiye kuraba nk'abamaze gucajwa mu bihugu twovuga nk'Uburusiya, nk'Ubushinwa, ibihugu nka Leta Zunze za Amerika, mu bihugu nk'Ubwongereza. Usanga ibyo bihugu biri imbere cyane, hakaba n'ibindi rero byacu bifatiye ya mbere mu bufatanye, ibyo twita ubufatanye hagati y'ibihugu. Twovuga nk'ibihugu nka za Israeli cyangwa Emirati Arabu Unite cyangwa za Bahrain. Usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo, n'ibindi biri kwirakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo njanjo kugira ngo biyungunganye bagure bongere bakinge bashire kuri izo bafashishwa mu rugo rwego rwa COVAX rwa OMS. Nibyo niko bimeze. Mugabe cyo nokubwira nuko ibihugu byose hari intambara y'uko injano zidakwiriye, twovuga nk'aho nk'ibihugu by'i Burayi birazirondera bikazibura kuko ayo maraboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito. Rero icyo ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu, abahawe ikirangaminsi cyo kujya gucanjwa ntibaheza ngo baronke izo canjo, baracererwa. Ubu hari arize nk'amezi abiri hari gucengwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi gira ngarumvise yuko no Butaliyano bigeze ufata incanjo bigiye mu kindi gihugu baradigumya baraziha nguvu usanga rero bazirondera hasi hejo nayo mpamvu kumbure n'ibyo bihugu bikenye bitararonka kuko harabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronze nta kuzishora hanze kujya amafaranga kandi nabo bashyizemo amafaranga kugira ngo bihutishe kuronka urwo rucanco. Urakoze.
Ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucandanya ibitegero binini by'abanyagihugu baze ku buryo bazabona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba, ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegereza kwirwana ko muri icyo gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije kuwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ibyo bihugu bizoba bitunze bimaze gucandaga abanyagihugu baze mubibona gute.
Ego nubwo tubize iki ni cyiza cy'isi yose rero nkuko bavuga abantu bavuga ati nobody is safe if everyone is not safe. Bavuga bati nta muntu n'umwe azobavuga ati jewe ndakinywa ndikingiye icyo cyiza mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe avuga kwikinga kugira ngo icyo cyiza gihabe. Rero iyo uko tubibona bavuga yuko ubufise ibyo yise abihubundi abanje kubyiha ntawuja kugaburira ubundi nawe adahaze. Reka turabe ko bahabwa hanyuma turabe ko hari igicika ko baduhe mugaho urumva twe tuba twarindiriye kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduhuga muri ibyo bihugu bikaduhuga cyane gusumbya mbere n'umwaka uheze. Rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye hanyuma bakahakagwizwa ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari mu mafaranga agatangwa bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora nyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga bitunganye aho bizokwakira izo nshaje no kuvuga aho babika inshaje kuko baze kwateza kuba hakanye hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari bakaronka n'amafaranga yo guhemba bazobabikora ko ibyo bikorwa. Rero numva hari integuro yo gukora izo nshaje, hari integuro yo kurondera kuzitanga, hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu wari wese arukeneye.
Tuze kuri Professor Gilbert ku bijyanye n'ubutunzi iki kiza cyaragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere naho ibyo bihugu bifite uburyo uriko bibiragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushyira amafaranga mu butunzi bw'igihugu. Ku bijyanye ibihugu bikenye byabisanzwe bicumbagira nko muri Afurika kaho ibintu ngira byarunyutse mu bugisigurira ingaruka y'iki kiza ku bijyanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikenye na Afurika.
Murakoze. Icyo n'ubuntu yobabarira nuko adumuzi yuko by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifite uburyo buke mu buryo buke rero ushyiramo na n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho ni ukuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu Burundi murabona ko ari igihugu kidasanzwe gishyira ku mabahari ntigishyira ku kivuko uko bikora bikuru ari abantu babaho kubera basanzwe bagira badandaza bagenda kurangura muri minsi iheze mbaye muzi ko abarundi benshi bamaze iminsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri Tanzania canke mbere no muri Congo n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu Uganda. Ivyo ugiye kubiraba rero uza gusanga ari ibintu vyagiye birahagarara no banka karorero aha ufashe nke muri Burundi muri komine Butimbo zahe Bujumbura hafi ya Uvira no gusanga abantu benshi babasanzwe babayishijweho n'ubutunzi no kuba yuko kudandaza ivyo bihagaze no kuba yuko hari abantu benshi bazosanga rero ubukene bwagiye buriyongera cyane cyane abantu badandaza. Icyo ni kimwe. Kigira kabiri naho nuko munagarutse kubyerekeye icyo kiza nuko bisa ibihugu byitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye nkuko umuganga aheze kubivuga ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kubikingira bikwiye kugura nk'ayo mavakisine nkuko babivuga mugabo icyo ni umuntu yongera kuvuga nuko ikiza ni cyateye muri Afurika nko cyateye ahandi Imana yaradukingiye twaterwa kandi twabonye mu bihugu bifite Butaliyano cyangwa muri Amerika mugabo kiza ko kikiriho mu kirere nubwo yuko abantu bakeneye by'ukuri gukingirwa. Rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cya cyitwa yuko batangiye kugihagurukira ku mwaka wa gatatu naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa 12 mu 2019 cyatangiye gutera mu Bushinwa ariko ugiye kuraba mu bihugu by'Iburayi cyatangiye kukimenya mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu ku mwaka wa 2020 no kuba yuko rero bigoye gutanga igiharuro cyegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batagifata indege abantu batagenda kurangura mu bihugu byahari imbibe ariko kibabejejeho ibintu basanze badandaza canke basanze bakora mu gihugu hagati nuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuko ati umwimbu uzogaba manuka kuri ibi bice hari iharuro bimaze gutangwa na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji byerekeye imigambi ya leta igiharuro bashobora kuba baratanze ariko ni igiharuro bashobora kuba ati bizogaruka ku bice bibiri canke bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti kiza kizohera tumaze kuva yuko ubutunzi buzogaruka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose ni uko bizogabanuka nk'izoba nk'ibintu bisanzwe murakoze
yego mwitegereje n'ibihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze cyane cyane mu bihugu turiko turavuga bya Afrika
ibisata cyane cyane biri ku bisare ariko birasinzikara n'ibyerekeye biyeze kwakira ingenzi yaba nk'ibyo ku kivuko cyangwa ku kibuga cy'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni viza urashobora kubona ko mu mahoteli abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero icyo gifatana n'icyerekeye amazu y'uburiro kubera muzika w'abanyamahanga benshi iyo baje basanzwe ayo kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibintu mu buriro n'ahandi nubwo yuko mu gisata cyane cyane ibisata by'amahoteli kwakira ingenzi n'ibisata by'uburiro mugabo umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko naho bimeze gutyo mu gihugu hagati kuno babariya ko hariho ikirere cyagenze neza umuhimbu byerekeye kurima wariyongereye biraboneka muri iki gice bita saison a canke urabona ko hari nk'ibitegwa byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushika naho leta ivuga yuko kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera ni ukuvuga yuko ari igisata kimwe muzosanga cyarasinzikaye cyane cyane cyo kubakira ingenzi bwabo igisata cy'uburinyi cyariyongereye kubera umuhimbu n'ifumbire ku Burundi zagiye biraturuka murakoze
murakoze tugaruke kuri Dr. Com mu gihe urugamba ruriko ruraba no muri bihugu biteye imbere bariko baracandaga abanyagihugu babo ikivunga hacara abantu bagifite amazinda ku ncandago badashaka kuzifata no muri bihugu nka ngaha muri Amerika ice kitari gito c'abanyagihugu ndibaza nangaha iburaya ko ariho abantu nkabo ese baravuga bakurikirana ibintu ko bafatira ku makuru ahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko izo ncandago zishobora gutera ibibazo hamwe n'abandi bafite ibyo bemera bifatiye ku madini n'ibindi byumviro byabo ico ntimona ko ari ikibazo gikomeye no mu bihugu biteye imbere abantu bose badacandazwe ntibizotuma uwo mugero ugenda
yego cyane to kirimo mu bintu bihanze kurwanya icyo kiza kuko imyemerere y'abantu no kuvuga ufatiye ku byo bemera bifatiye ku madini dusanzwe tuzi hama hakaba mbere n'abantu benshi bari basanzwe badacanca abana babo cyane bisanzwe haba i Burayi cyangwa ahantu aho muri Amerika hari abantu bavuga bati incanjo ku mwana wanjye cyangwa ku mubiri wanjye ntibishoboka no kuvuga hariho n'ibintu bita ngaha ngo group antivax zirahari ziri ku isi yose zitari zisanzweho mugabo rero ibintu bitangaje kuko iyo ikiza kije ikintu cyose ari gishasha gitera amakenga kandi birumvikana rero tugomba kumenya amakenga abanyagihugu bafise cyangwa ayo mashyirahamwe cyangwa ayo madini nk'aba bantu bo muri nokuba bakariro nk'ababita abajehova twamaze kubona ko batacajwa turamaze kubona nk'aba bantu bari muri muvuma bavuga iteye ukuntu zibaza zifite ibindi byiyumviro ugasanga zagiye muri iyo migwi bita anti-covax groups rero ni ibi biratuma utwigoro two kurwanya icyo kiza dusubira inyuma cyangwa tudindira rero ibi bifata n'uko kugira ngo icyo kiza gihashwe kirwanywe neza nuko ibice birenga 70% by'abantu bakeneye gucanjwa bahabwa izo canjo bibaye byiza akaba hagati gushyira kuri 25-80 muri icyo gihe
ubugira uti nabasigaye ntibazohabwa banduza ikinda kizoba kigwanijwe ku buryo kitarandagata rero kizoba kibaye kiguyeho burundu kuko murabona indwara yaje ni indwara isanzwe nko kubabivuze abahinga bagiye mu Bushinwa kurondera iyo nkomoko yayo barabonye yuko nico kuvuga ko ari fenomene naturel mu France no kuvuga ntibarabona neza yuko ari bagize iminsi bavuga abongereza bavuga conspiracy theory babona yuko kumbure ari indwara nka ziga zindi zose zagiye ziba mu isi zazuka ziraduka kubera guhindagurika kw'abantu ibintu babaho ibyo barya ibyo batunga ibyo bemera uko bifata bijya twita behavior nibyo rero bituma n'abantu bagira namwe izo ndwara hanyuma n'ibihindagurika by'ibihe tubamo ugasanga rero byatumye indwara zimwe zimwe zaba zirwaye ibikoko cyangwa n'izindi zitatu tutahora turwara ziradutse tukazirwara ndibuka ari uko umuntu agiye kubisoma akabiraba igihe hatera bijya indwara bita hepatite B abantu baranze icanjo mu Bufaransa mu bihugu biteye imbere bagira n'imyiyerekano kubera yibaza bati ibi ni kiza caje cyazanywe n'abantu hanyuma rero icyo kiza rero ntibagisubize abakizanye ibyo rero makenga arahari arahari rwose mugabo rero twategereza gukora kugira ngo ibihugu byose bigire ijya migwi yo kurwanya icyo kiza cya COVID bahereza amakuru anonoso y'abanyagihugu ni ukuvuga bongere babafashe no mu bushakashatsi babone ko bihagarikiwe n'igihugu bihagarikiwe n'icyo gihugu kimwe kimwe kuko bije guhagarikwa n'umuzungu bikaja guhagarikwa n'uwundi avuye ahandi bitaguye muri icyo gihugu nyene usanga byo bibatera amakenga n'igihugu cyose cyateza ubwihugu ukora
reka tubandanye reka tuze ku butumwa twandikiwe n'abadukurikirana hari umwe yitwa Muka Justine aravuga ngo ngo mu Bwongereza corona yica abantu 500 ku munsi ngo mu Rwanda kuva corona ibaho ngo ntibica abantu 500 mu mwaka ngo hafi n'igice ngo nidushyire ingufu imbaraga ngo muri ivyo bihugu ngo vyanyu ariko aravuga ibihugu biteye imbere ngo bibabaye cyane ngo Afrika ngo twe ngo ntabwo tubabaye cyane nkamwe niko mubibona ico cyumviro cya Muka Justine
ino mwishura uyo mupato ni Muka Justine yuko mu kugwanya ikiza suko irabwa ngira ngo waramaze kubona yuko iyo hateye ikiza cya Ebola ngira nicyo yobazi neza kiri impande yaho muri Congo iyo hafashwe umuntu umwe baca bazibira hose iki kiza kiza iyo habaye korera ikaba yapimye umuntu umwe bazibira hose iki kiza kiza ingamba zigafata rero iki kiza kugira ngo barabe yuko kiza gifite gikwisi yose ngombwa abantu bapfe cyo kimwe bagende cyane bagware cyo kimwe oya kubona yuko iyo ndwara ifise ubwo bukana ifise ubukana kuko irandaga vuba vuba kongera kandi ikavise no kwica kandi ikongera ikaba atamuti ifise ngira ngo muribuka ari kiza cyatiza cyatera nta bantu benshi ariko bagwaye mugabo bati ni kiza rwonya ngahandi ni kiza cy'isi yose rero n'ubu nuko bimeze ahubwo umuntu yozitira ataronegwa aho mu Rwanda muri Kigali niba bapfa abantu bake boheza ahubwo nibo bari bakwiye kwiza imigambi yo kukigwanya ntiyongere nshiyongere kugira ngo hagume icyo giti gipfa ari gito kiguma ari gito
yego hari uyu wundi yitwa Kwizera Thales Perez avuga ngo baba mu bihugu biteye imbere nibo babaye cyane ngo nibo babaha izo ncandago ngo Afrika ngo tuzozikorera muzi wacu nagomba nze kuri Professor Jibe kuko turavuga uburyo buke bw'ibihugu byo muri Afrika igiciyumviro cya Kwizera avuga ko Afrika izo zikorera ngo mubwira gute kubizanye n'uburyo mwariko muravuga budashemeye muri Afrika
akoze nibyo ikiza cya COVID uko bivuga ikiko cyo cyatere buraya no muri Amerika n'ikindi muri Afrika mugabo ikintu gishura gushika nuko uko muganga yako bivuga nuko tubona no mu nyamakuru nuko tubona ko bahagurukiye by'ukuri gushaho izo ncandago mugasanga rero ufashe nk'ibihugu nka Amerika babaze gushika ku bice 30% cyangwa nk'ubwongereza n'ibihugu biriko birakurikira kishura gushika nuko icyo kiza kirashobora kugabaruka cyangwa ikibera nk'igihera muri ibyo bihugu mugabo kagumaho muri Afrika naho atubara abantu benshi baba bagwaye cyangwa basizikaye rero niba twe twibaza yuko by'ukuri nta mahera hari uburyo buhari bwo kurizo candago mugabo abo nibatitirira aho bageza ibaza ko na Afrika itote bigakurikira uburyo yuko tubona ko igisanga kumenya ni ingwano barusiya barakora incandago abashinwa bagakora incandago mugabo urambye cyane kuko zihari izirambara gukwira igihugu byabaze gusinzikana muri Afrika rero nta buryo buhari bukwiye kugira ngo bashobore kwikingira abene gihugu mugabo igishobora gushika nuko amashyirahamwe yo ku isi arimo na OMS badoteba bakavuga ati turashize incandago hafi cyane cyane nuko muzi ko icyo kiza kidafatira abantu cyo kimwe abantu cyane cyane nk'abantu bari mu zabukuru usanga bakarigwa naho haje ubundi mubwira ushobora no gufata n'abakiri bato mugabo no kuvuga yuko twe muri Afurika mu bisanzwe birabye ubyo dufite nta byo dufite bwo guhiganwa n'abazungu cyangwa ibihugu bimaze gutera imbere kuko umuntu abivuga kugira ngo tunigane ngo turonke izo candago mugabo kiboneka nuko bona wabye bihari uko bimeze nuko bo bibaza ko mu kwezi ko kwa gatandatu tubamaze gushikana n'icyenda 50% icyo gihe ntibaza ko bashobora kubereka nk'itangazo mu mpera z'umwaka bagana Afurika ikazoronka kubera nayo nyine kuba ibikeneye naho kita kitate yinguko kate ya handi murakoze
murakoze
ese najya nongere ko ayo abuze yuko inshanjo muri Afrika zokogwa jewe nibaza yuko ishoboka kugira ngo no muri Afrika yese igomba gutanga zikora no kuvuga nuko twese dufite iyo ndero canke ingeso yo gusabiriza kuko ibihugu bigiye hamwe ibihugu byo muri Afrika ni byinshi bihurikiye muri African Union gukora ibintu bitari bike bagafuma bahabwa imfashanyo ingurane yunganira mugabo ntibazerinze ijana ku ijana ntituzerinze ijana ku ijana muri Afurika ni ukuvuga iki nk'ubu mu gihugu cyose ari umugwi ukora neza ujejwe kurwanya icyo kintu icyo cyose na African Union ikaba ifite uwundi mugwi nawo userukira Afurika hanyuma ibihugu bikagira utwigoro ni ukuvuga tugutanga uburyo bukenewe n'abo bahinga bari mu Burayi nkuko babivuga umuntu nabahemba cyangwa kanabagura n'ibikoresho bikagurwa na tekinoloji bakayonka ni ukuvuga ubuhinga abanyeshuri bakaza bakabyiga ntibabyige kugira ngo baje gukorera abanyabazungu bakabyiga kugira ngo bakorere abanyafurika bene wa birashoboka bivana n'ingene ibihugu byitunganije mugabo uko tubibona ubu muri Afurika mwagaragara n'ikibazo cy'ubutunzi ariko nagomba ndungane mugenzaje nuko urabona ino nk'ahandi burayi ibihugu bica hamwe cyaratanze miliyoni amajana arindwi kugira ngo babiha mwazumvise AstraZeneca kugira ngo ikore inshaje baratanze no muri Pfizer Biotech kugira ngo bakore inshanjo umugabo bagiye ari European Union bagiye nk'ibihugu byose rero iyo muri Afurika naho urabona ubugu dusigara turi inyuma tukagenda isorosoro kamwe kamwe nabo muri azi yuko ingufu zitagiye hamwe ntacyo ziheza mu bimara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga ku ntambwe ibihugu amakunga ageze ko mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19 haba mu bihugu biteye imbere cyangwa ibihugu bikenye na cyane cyane muri Afurika n'ingaruka icyo kiza kiriko kigira ku butunzi ku isi no mu bihugu bikenye cyane cyane akarere ka Afurika. Turi kumwe n'abatumire Dr. Com ko nagize yanonosoye ibyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi icyarimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yanonosoye ibyerekeye ubutunzi akaba yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Nashaka kugaruka ku byerekeye incandago ko turavuga incandago zihari ko ari incandago zitandukanye ibihugu bikomakomeye byagize incandago kimwe kimwe ukwacu mu bafise amazinda y'incandago harizo bemera n'izo batemera ku bwanyu Dr. Com izo ncandago zose ziriho na cyane cyane nshaka kuvuga nka AstraZeneca yigeze kuvuga ko kumbure itagwanya neza icyo kiza hari amazinda mugaba ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ikaba ryahimirije ibihugu byo muri Afurika kuzikoresha kuko atakibazo ibona afise amazinda kuri izo nshandago ubwoko bw'inshandago zitandukanye mwabwiri
ibyo twari twakivuze mu kanya gaheze nuko abantu bagira amazinda iminsi yose umuntu yiteza ikintu mu mubiri ntiyoreka kugira amazinda ni nacyo gituma ubushikiranganje bwa bugeze amagara y'abantu muri ibyo bihugu bwategerezwa kumurikira kwereka abanyagihugu mwagiye mu bibona hirya no hino abaperezida akaba ari bo batangura kwicyajisha abaminisitiri bajejwe iby'amagara y'abantu kugira ngo mbere bereka abanyagihugu ko ari cyiza kandi ko urucaco rutagira ingaruka mbi haba ubu canke muri kazoza k'ubuzima bwa kiremwamuntu rero ibyo birasuzumwa ni ukuvuga iyo OMS byagiye babisuzuma bafite abahinga ata kindi bajejwe atari gusuzuma imiti inshanjo zivumbuwe
zikozwe nayo laboratoire baraheza bakagira abahinga bagasubizamo bakagenda baraba neza ni ukuvuga bakaraba ibigize iwo muti cyangwa urucaca no kuvuga ngo ubucaca ukozwe muti bagasesangura no kubonyegeza yakantu kameze gute barakaraba kuko bakoresha ibyo byumva nawe wakoresheje urumva niho reza ngo kanyegeze kiretse ukoresheje ibigi ibyo bavuga cy'amanyanga no kuvuga uburiganya hagati y'ibihugu ari biza kubibona mu 1996 muri Nigeria aho urukingo wa meningite mu gukora umugiga basanze rudakora rwarundi mugabo byaraheze byatogwa kandi biramenye niyo bya niyo kuriyo kwaci kuko hariho n'ubuhinga bundi bwawe meza bwo gukurikirana n'abantu bacanze bajya bakiri bake kugira ngo barabe yuko hariho impinduka mu mubiri wabo cyangwa impinduka izoba muri kazoza kabo rero ibyo boheza amakenga gahera mu gihe bafise abajijwa magara abantu bita abanyagihugu babo bakabereka kandi bakabaje imbere bakase n'abahinga b'inzobere bariko bakorana nayo malaboratoire baheza bakabizana n'iwabo mbere washaka n'abantu b'iwacu bakajaho mu bijya twita ma clinical trials kugira ngo no vuga yuko ari ni bajya bayinjijwe mu bushakashatsi bajya bagenda bagenda nk'abagoronde kugira ngo babakore ko ubushakashatsi n'abarundi bojamo bakabona ahantu bakaza bakabahereza ubutumwa bakavuga bati twe twarimo twarushanjwe mbere gukigeragezwa n'ubu gutyo gutyo ibyo bituma abanyagihugu babona neza koko ko uwo muti ukora atari umuti bagashyira amazi bakayoboka hanyuma rero ibyavugwa nabyo hariho n'ibindi bivugwa nohereza ko nibi tuvuga ibyo kunyinyana mu kurondera amasoko iyo urabona y'ikiza giteye hari uwo bihitanye ni ukuvuga nk'abo bantu b'amalaboratwari ubu barejeje bafise akantu ubu bariko barabyinira ku buhiye rero ni ukuvuga ubu bari iyo AstraZeneca niyo laboratwari ya mbere ya Oxford University yo mu Bwongereza yashoboye gukora urucanco rubikika nk'uko dusanzwe tubizi kandi bakarukora no mu buhinga bwa kera busanzwe bute hanyuma rero muri icyo gihe rero mu kuvuga abandi bashobora kubagirisha bakavuga bati rujya ushaje rumeze ukuntu ukuntu ugasanga rero bamwe bariko baragwimira kubera imbo zijyanye n'ingene bashunza izo nshanjo zabo uko zose zikora bimwe ubwo rushanjo rwa AstraZeneca barabonye yuko ari ruje imbere rurondekwa gusoza izindi
naho tuje kuri icyo kibazo cy'ibihugu mu bihugu bikenye bishaka kuronka uburenganzira bwo gushobora gukora izo nshandago zakozwe n'aya masosiyete akora imiti n'inshandago y'Iburaya bagasaba ko bubakuriraho ibyo bibazo byo kutigana ubuhinga buba bwatowe n'abandi ibyo bita propriete intellectuelle ku byerekeye icyo kibazo Professeur Gilbert ni ikibazo mubona gikomeye ibyo bihugu bishaka n'amasosiyete ashaka gukingira ubwo buhinga bwabyo yamara ko ni ikibazo kijyanye n'amagara y'abantu mubona ibisabwa n'ibihugu bikenye na cyane cyane ibyo muri Afurika gushobora gukora izo nshandago mu buryo bworoshye zisabye ko bakuraho uko kuzirira ubwo burenganzira bw'ayo masosiyete mubibona gute
murakoze kuri icyo kibazo kubyukuri kuko mubibona ibihugu bimaze gucanaga abantu babo ingwano izo zikurikira niyo kudandaza urwo rucanco rero mugiye kuraba usanga mbere ari ibihugu byamaze kwitangira imbere cyane cyane nk'ibihugu by'Uburusiya hanyuma n'igihugu cy'Ubushinwa bavuye ko mbere abashinwa bamaze gukora inshanso zika miliyoni 500 nukumva yuko ku isi hose hazocabaho ingwano y'urudandazwa yerekeye izo nshanso nukumva yuko nibyo kuri ibyo nkuko dogiteri ajya kubivuga umuntu wese ngira ngo afite ukubere yikingira ubona ko AstraZeneca asa nko kumenga ariko barayigwanya abayigwanya bafite uburyo bari kubikora bakishyize mu binyamakuru n'ibindi mugabo ugiye kuraba usanga ari ingwano ziri hagati y'iryo hinguriro hamwe ry'amahinguriro abiri akomeye muri Amerika ya Pfizer na Moderna bazikoze ziya nshanso mugabo ugiye kuraba ku rundi ruhande nabwo ari ibihugu bibiri by'Uburusiya n'Ubushinwa nabonyereye bamaze gusa nk'uko umenga ku isi hose basa nk'uko umenga ariko arerekana kuri buhinga bwabo no kwerekana mu bihugu bitandukanye. Rero numva yuko kuteka ubutunzi ikintu gikomeye kubera ikintu kiri ku isoko kizoca gikwira mu bihugu byose, incanso zose mu ahantu hose bimaze gukwira mu bihugu byose. Numva yuko ari ikintu umuntu azogura kuburyo umuntu aguriye imiti isanzwe, kuva yuko amahinguriro asanzwe akora izo ncanso yamaze gutanga urwo rugamba rwo kwerekana ku isi hose yuko aribo bakomeye. Mbere unabirabye icyo gituma muzosanga hari ibihugu byatangiye kugira iyo politiki y'ubwa mbere yo gucansha abantu babo, bwabo abandi nabo barwanye indi politiki yo kubishora hanze. Nukuba yuko nk'uko Dr. Koma yaje kubivuga, urugamba rwamaze gutangura kukurwanisha izo cyanzu ku isi hose, hanyuma umuntu akaba azi yuko izo cyanzu zimaze kuja ku isoko ni naho nyine naho ari hose nk'ubu ariko barazigura na mara menshi, amahigu yamaze kuzitanguza na mara menshi. Bavuga ko ku isoko by'ukuri bazogwanisha amahinguriro n'amahera kugira ngo berekane by'ukuri ko ari bafite ubuhinga bukomeye. Murumva rero yuko ku byerekeye ubutunzi tugaruka n'igende abo bafite amahera akwiye bazobigura, hanyuma usanzwe basa no kukurenga uburyo bose bwinshi bigaca bibagorora, mugasanga rero ku isi hose atandukaniye hagati y'abatunze abasanzwe badatunze cyane. Murakoze.
Murakoze.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hanyuma ku byerekeye sosiyete ikora imiti ni incandagwe muri Amerika, Johnson & Johnson yemeye kuzoha umuryango w'ubumwe bwa Afurika incandago imiliyoni 800 zitegekanijwe gukorerwa muri Afurika y'Epfo, zikaba zizofasha mu twigoro two kurwanya ikiza cya COVID-19 mu karere ka Afurika. Dr. Kom, ibi bizofasha mu kongereza izo ncandago twari ko turavuga mu rugamba muri Afurika, mbona bizokwira cyangwa ni intambwe ikomeye uko biri kose?
Nk'uko nabivuze, ni intambwe kwemera ni kimwe, hanyuma kuzodishora bakaziha abazikeneye. Ni ukuvuga bisaba nk'uko nabivuze ubufatanye bw'ibyo bihugu. Ubwa mbere ho igihugu nk'uko nabikubwiye hariho n'abatabishaka bavuga bati reka tubanze tubangire twabe abandi bazihabwa iyo bija. Izo narabyumvise nko mu Burundi, narabyumvise nko mu gihugu cya Tanzania. So nyine ibihugu 40 niba ntihenze, ni ibihugu bishika 47. Hanyuma rero ibyo bihugu bavuga bati tugenzwa mu kuraba izo ntika tubanze turabe bazihabwa iyo bija, aba bapfa bo ngaha cyangwa barwara si cyo kibazo cya mbere dufise, niko bavuga. Hanyuma kandi ibyo na kubera bisaba n'amafaranga menshi, bisaba nk'uko nabivuze yuko ibyo bihugu biba byiteguye kwakira incanjo mu kuvuga mubi aho bazibika, ingene bazisaranganya, abaganga bazitera uko bahawe inyigisho zikwiye, abakurikirana ibyubwo bushari bimwe biriko bagenda mu mibereho y'abantu bajya bita serivisi bavuga ya post vaccination monitoring, ni bajya bakurikirana yuko abantu babaguye neza cyangwa bafite ibibazo. Urumva rero abo n'abantu b'abahinga, hakaba n'abantu bajejwe rero gufasha abo bose batabonetse n'ubwo buryo ngo buboneke n'ayo mafaranga aboneke. Urumva urwo rucanjo n'ubwo bakoze bazorukora ntiborungika ntiboheza ngo barurungike mu gahinga, ngira ngo urumva rero ubufatanye baza kubwerekana kandi ubwo rero bikerekanwa n'imbere mu gihugu n'abanyagihugu bakabona yuko koko icyo kiza kiriho kiragwanywa bihagije. N'ahandi urabona baca baguma bari inyuma abandi bakaronka izo ncanjo, abandi tubate turi indorerezi kubera bagifise amazinda bagikekeranya kubera batarungitse kubera iki bakekeranye batekeranye abanyagihugu babo, kandi ni kubera batarungitse abahinga babo kugira ngo bakorane n'abandi bahinga babikurikirane kuva mu ntango, hanyuma bongere bahe inyishu zihagije ibibazo abanyagihugu babo bafise. nayo mpamvu twavuze yuko bacha ibihuha ibyo kumbuga ngukana bumenyi birabizizira ugasanga bera abandi bizirwa n'ibyo bicanye n'iyo ko kamana abantu ugasanga bari mu bindi ugasanga rero baratakaye mugaba afite uburongozi bwarungitse abahinga bari muri ubwo bushakashatsi bakaza bakabwira abanyagihugu bityo twita information education ni kumenga babyita bijya dukunze kwita CDPO bijya benshi bakunze kwita guha inyigisho abanyagihugu zeke amaka y'abantu CFD niko bakunze kwita benshi ariko ibyo rero nta bitariho abanyagihugu bazokwama babona yuko mbere leta iri mu kuri yuko ibyo wabiri kugahinga tuva byumviyo bishwe na malaria bishwe na macinya n'ingwara zo gucibwamo icyo kiza kindi gica mu muyaga ari icyo mu bazungu hariya ibyo rero mu gihe babibona gutyo ngira murabona igihe cyatangura cyari gike ariko ubu kiguma gihinda gatatu bari cyinshi kandi kidatakire n'ihindura urabona zirafite ibintu twita variants zikaza zirihindura ugasanga mbere hazoba n'igihe abo bantu aribo bagumana uyu mugero ukaguma wihindura muri bo ukazoba vuba n'aba munini ukabica cyane rero ni ukuvuga ikintu kuvuga yuko amareta kwemera yuko babaha iyo mfashanyo ni kimwe mugabo kuyemera no kuyikoresha bisaba ubundi buryo bwinshi no kwitanga kw'ibyo bihugu
uretse mwariko muravuga ubwo bundi bwoko bw'iyo migera butera bwiyongera ashobora kuvamo n'ubukomeye ushobora gutuma iki kibazo turiko turavuga kigorana kurushiriza yamana dufashe igihe amakunga azoba yatsinze COVID-19 n'ikihe azokora kugira yitegurire ibindi biza bishobora kwaduka muri kazoza kuko hari abakurikirana ibintu bavuga ko ibindi biza atakwibaza nimba bizoba ari kwibaza igihe bizobera ko n'ikihe ibyo bihugu byokora kugira ngo bishobore kwitegurira ibiza bizoza muri kazoza na cyane cyane nk'ibihugu byo muri Afrika n'ibihugu bikenye kom
ibyo ni kibazo ubu kiriho kivugwa cyane nicyo kwicayemo nacyo kuko iyo umuntu yatewe acamenye ingene agikira muri kazoza niko byaza kumeza rero hariho ukushyira hamwe kuraba ingene gucungera ibiza no kwitegurira ibiza bingana n'ibiza bisumba nk'ingwano y'isi yose kuko tubiraba niko bisa nk'uko byabaye ni uko nyine umuntu yagwana n'umwasa atabona n'amaso ntabone n'inkoho yiwe ahitumbereye rero ubu urabona nk'ubu hariho nk'ibihugu bimwe byo ngaho i Burayi bavuga bati nta mafaranga akwiye mwari mwashize mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hanyuma ibitaro ntibikwiye abantu benshi bashobora kubijyamo hageze nko kurwara ari benshi ntiboronka aho babakwiga hanyuma hari aho bavuga bati ngo ubushakashatsi nanijya byo gukurikirana ibintu ukora twebwe byo gukurikirana indwara ntibihabwe amafaranga akwiye kugira ngo baze barazikurikirana hakiri kare urabona n'iyi ndwara bagiye kuyikurikirana we mwese yagiye kuyikurikirana ejo bundi mu Bushinwa mugabo ubundi ariko yakurikiranywe hakiri kare icaduka hariya kugira ngo bakinge igume iri hariya ngira ngo muri Afurika murabizi iyo hateye nk'indwara nka Ebola cyangwa hagatera nk'iyindi ndwara zakorera n'idindi nyine Ebola yazaratera mugabo baragerageje bakamenya ngo bazirinda kubyisuku leta igashyiraho ibintu byose bikorwa na leta bikaba bifise mu mutwe ineza y'amagara y'abantu no kuvuga gukingira kugira ineza y'amagara y'abantu bagubatse hariho ubushikiranganji buragize ubucunzi none igisata cy'amagara y'abantu cyahawe iki amashuri y'ubuvuzi ubushakashatsi gukurikirana indwara ibyo byose bigahabwa ikibanza kugira ngo ejo n'ejo bundi ntidusubize guterwa tutiteguye aho umuntu yirwa aguma yirukanga ugasanga hariho abantu bariko barapfa batopfuye cyangwa bagwara batorwaye kuko nk'uko tubibona ngaha ibyo ubutunzi babaye nabi cyane kubera abantu baheza bakabaha ibi byo kuguma mu rugo cyangwa ibi byo kutahura kugira ngo ntibabibandukanye kuko bo bashyira imbere cyane cyane amagara y'abantu umuntu umwe apfuye n'ubwo ati hapfuye mu Rwanda hapfuye amajana 200 bari munsi y'amajana 3 umwaka wose yabitwa na malaria ni ibihumbi n'ibihumbi rero niko bigereranye n'ababyeyi igituma iyo mwene izo ndwara zicika akarande ikiza cy'isi yose si kubera ububasha n'ubukana no kubura umuti kuko malaria afise umuti mugabo COVID-19 ntigira umuti rero urumva haboze n'icyo gituma rero abantu bajya bati kandi ifise ubukana bwo kurakara bica mu mpemu nawe nta muntu abaho adahema impemu urumva rero yafati ya haga chao niyo mbangu leo kwa tezo kula haga ni hindi viza kuyo sinizo kulikira kuko ugye kumira hawa duku menda gulikabzili he ukasanga nabano niku ya nagya bando nisi ukarawa nijya bando bakora batahora bakora kera inyifato zabo birerekana neza cyane ko n'ibindi biza bishobora kuboneka mu bihe bitoyi biri imbere.
Namwe Professor Gilbert kuri icyo kibazo nyene mubona mu niyo amakuru yatsinda iki kiza abo babona ko abahinga bakurikirana ibintu babona ko n'ibindi biza bizokwaduka atari umwanya wo kumenya niba bizoba umwanya wo kumenya igihe bizobera ko kubijanye n'ubutunzi n'uburyo ibyo bihugu byoshiramwo mu kwitegekanya bikitegurira ibiza bizoza muri kazoza mubibona gute.
Murakoze nkuko mubibona murabona ko ari igihe kirimo ibiza byinshi haba ibiza bijanye n'ibyerekeye indwara cyangwa ibiza bisanzwe n'ibidukikije ibyo n'ibintu nibaza yuko bizobandanya kubera murabona ko n'igihindagura ry'ibihe kuko babivuga hazamo ibintu byinshi mbwabo ikintu gikomeye cyane cyane ni uko kumenya kungene ibihugu bitunganijwe hanyuma bikamenya ko abyitegura hakiri kare nibaza ko aricyo cya mbere gikomeye kubera yaba ibintu n'ibiza bijyanye n'indwara cyangwa yaba ibiza bishobora kuba biturutse ku bintu bidukikije buri bishobora kuba nyinshi imyuzure ikaba myinshi n'ibindi byose bishobora gukurikira ari ingaruka tubona ko mbi zishoboka zivuye ku birere mugabo n'ibintu ibihugu byose uko bizogenda biratera imbere bisa nk'ukumenga bazogenda batekanija yaba uburyo cyangwa inzego kugira ngo by'ukuri bishure mu gihe gikwiriye nk'uko mubibona mbere urabona yuko iminsi yatari nk'ukumenga ntitari myinshi abantu bose bagenda bafata inyifato zibereye kugira ngo bagwanye icyo kiza yaba kutaramukanya yaba gushyira ko akaya kabita agafukamunwa mbere nk'ubu ni ikintu bintu byasa ni nk'ukumenga kera ntibyabishoboka mugabo imico yagiye irahinduka rero ku buryo umuntu yakwita ko bishimishije kubona abantu by'ukuri bashobora kumva ko ikiza giteye ari inyifato mukwiye kugira naho uko biba bimeze kose kugira ngo umuntu yitekanije kurwanya ibizo iyo biryo biva hose nibaza ko ari ikintu cyiza kubera ibihugu byose n'ubuhinga bwa none n'ubumenyi utuma abantu n'amakuru agenda arakwira ahantu hose no atari mu gisagara gusa hagati mugabo n'ahandi hose ugasanga inyifato by'ukuri ibereye ituma abantu bashobora kurwanya nibaza ko ari ikintu cyerekana ko by'ukuri ko abantu ariko baterwa imbere byerekeye ubwenge naho tuba bafise uburyo bwinshi mugabo umuntu akamenya kwikingira kubera uko yabivuze ibiyita bizogenda birakurikira murabona ko bisa n'ibintu nenga n'iki gihe nyene biba byinshi mugabo ikikomeye nuko abantu by'ukuri baronka amakuru hakiri kare bakikingira hakiri kare hanyuma bagatabarana. Murakoze
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko turavuga ku rugamba rwo kugwanya ikiza cya COVID-19 rugeze mu makungu hamwe n'inkurikizi icyo kiza kibandanya kugira ku butunzi mu makungu mu bihugu bitunze na cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Turi kumwe na Dr. Konakize yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi carimwe ita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Brussels mu gihugu cy'Ububiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye butunzi kuri kaminuza y'u Burundi.
Ngire gato yamba gutsinda icyo kiza sinzi icyo mwashatse kuvuga ariko turabye ikiza cya COVID-19 ingene kirwarwa n'ingene caranda gasisi biragoye kuvuga yuko umuntu yogitsinda akavuga ati nta muntu n'umwe wo mu isi ubu agwaye COVID-19 ibyo bizogorana mugabo hazogera igihe incanjo zirimo hakaba no kukigwanya kwivuza no kubahiriza amategeko y'isuku n'isukura ibyo birashobora kurekura abantu bakajya ku mirimo aho cobaye pandemi birya twita pandemi kikaba endemic nuko kikaba kiriho kizwi mugabo kitabangamira ubuzima bw'abantu bwa minsi yose icyo nicyo ahubwo ubu kiriko kirarabwa kuko nk'uko mubizi umuntu acanjwe arashobora kwandura COVID kandi akanayandura kandi waracanjwe urumva rero wifatiye ngaho urashobora kubona uti urucanjo mu kugira ngo umuntu ntasinze kare ngo aje mu bitaro canke naho ngo apfe ugabo kuyandura no kuyanduza ashoboka mu gihe ikigwiriranye rero no mu gihe itazoyaguriranye kugira ngo mugabanuke cyane abantu baje ku mirimo basubire mu buzima bwa minsi yose nk'uko byahora mugabo usumva yuko izoba iciwe burundu kucibwa burundu rero n'ubundi ugamba rundi buzoza wongera ku rundo tarwo n'abuje twavuze bavuga eradikasyo ya za polio n'ija nibi kujya nyine niko rero bizoza biragenda no kuri covid 19
mubisiguye neza nibyo nari nashatse kuvuga murabisiguye neza ko bitazokora ko izimanga na burundu
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Now
it's trouble to me. Kuri kijwi cya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Now it's trouble to me. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Hanyuma kubijanye n'incandago abantu batwumviriza n'abantu benshi baribaza izi ncandago ziko ziratangwa zikingira abanyagihugu igihe kingana iki zirakingira ubuzima bwa bwose zirakingira umwaka zirakingira igihe kingana iki
no kubwira yuko bwa mbere ho ntibiramenyekana neza mu buhinde mugabo hari ibyigwa bitanguye maze kuza birabyerekana mugabo bitaremezwa n'ishyi hamwe mpuzamakungu ry'amakara y'abantu hari abavuga amezi atatu amezi munani umwaka mugabo ntiturumva kandi twabona yuko yohapa birenze umwaka kandi nta n'ibyo nibaza kuko ugiye kuraba umuntu yabirabira ku umuntu yagwaye cyangwa umuntu yahuye n'uwayigwaye umugabo we ntayigwaye n'abasoda b'umubiri bakaza iyo baje turabona yuko abo basoda bagwiriranye mu kiringo cy'ukwezi amezi abiri umugabo inyuma y'amezi abiri ukabona batanguye kugabanuka ugatanga kugabanuka no kuvuga wa muntu iyo yakabanuye abasoda bakinga covid cyangwa muri we ni ukuvuga ashobora no gusindikana na wenyine rero ibyo umuntu abifatiye ko byonyine biragaragara yuko kumbure ubwo rucanjo rutoba rufise igihe kirekire cya burundu nka zijya tuba tubona zindi ni ukuvuga nka rujya tuba tubona rwa fiebre jaune cyane aruba gutera runyuka burundu cyangwa asanga hepatite bebe baguteye zibiri bagasubira hanyuma bikaba birangiye urumva ntibiraba kujya ubushakashatsi bwacarondeza ariko bihuse kugira ngo bagabanure iradagata naho yoba amezi make kugira ngo abantu baheme hanyuma basubire ku mirimo ubutunzi busubire kuba nk'uko bwari bumeze hanyuma umuntu agende yiga rero nk'uko nabivuze n'ibyiciro hari icyiciro gitangura cyo kurwanya icyo kiza igikurikira n'igikurikira gutyo gutyo rero ubu ni aho bihagaze nawe kumbe mu minsi iza kuko ubushakashatsi bwo bugeze kure mu minsi iza tuvuge nko mu mezi abiri atatu umuntu azobamenya neza urucanjo rumwe rumwe igihe rumara
radio izwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga kugena urugamba rwo kurwanya ikiza cya covid 19 ariko rubandanya mu makungu n'ingaruka icyo kiza kibandanya kugira ubutunzi ku isi tugaruke kuri bamwe mu badukurikirana rwitwa Vena Sot Nduwimana ari mu Burundi aravuga ko ngo igihugu cy'u Burundi ngo gucarahezagiwe na rurema ngo covid 19 se kibazo gihanze amagara y'abantu umwasi wa mbere ngo Burundi bufise n'ubukene kuri we Professor Gilbert iki cyumviro cha Vena Nduwimana mukibona
yego murakoze nibyo igihugu guhezagiweho twarahezagiwe nibyo kuba imvura iragwa umwibone usa n'uri meze neza mugabo ntawe uvuga yuko iyo tumaze kubona ko mu bihugu duhane imbibe mbe n'amakungu ikiza cyateye kuri ubwo buryo umuntu yuvuga ko ikiza nawe tutameze nk'abo mugabo ikiza kirahari kandi kiriya cyo kugira ngo nuko ntari umuganga avura abantu nk'uko dogiteri ameze dukome mu by'ukuri kiza cyateye nako itateye ku buryo buhanitse nk'uko tubibona mu bihugu by'abanyaburaya mugabo iyo umaze kubona bimaze gushyika kuri urwo rwego umuntu akingira igihugu cy'u Burundi cyafashe imigambi itari mike gukingira bwawo cy'umuntu abona yuko umuntu rero ntiyo kwitatara ngo avuge ngo arahezagiwe kuko umuntu rwa kandi asenze by'ukuri Imana yaduhezagiye n'ishaka gutegwa twaratewe iyo ibihuri banyu twaze gutegwa n'ahandi hose bagategwa natwe tuba twashikiriwe nawe tutari kuri urwo rwego numva yuko ingwani ikurikira niyo kurondera imiti naho umuntu atavuga ngo urucanso kubera niba ko n'urucanso rudukurikira mwabo cyane cyane kuronka imiti ku buryo buhagije mbere no mu gihugu cyose kubera nkuko tubibona turazi ko abantu benshi iyo ndwara irabaragwara kandi igaha mu Burundi hari n'ahantu bashobora kwipima ku buntu nicyo gituma rero icyo kiza kirahari kandi abantu bose baragihagurukiye nuvuga yuko birakenewe ko mbere n'abantu babimenya yuko mu gihe icyo kiza kikihari niho nta muntu yoshika avuga ngo twarahezagiwe ngo byaraheze aho umuntu iba ariko arasinzira kandi twaramaze gutegwa ku isi hose rero nibaza yuko umuntu yogira ni ukwikingira ku buryo busanzwe buhari hanyuma ikindi cyo umuntu asanze n'umubega asinzikaye akaza kwa muganga kubera ibipimo birahari uburyo burahari bwo gupima icyo kiza cya covid mu Burundi hanyuma ikindi cyo umuntu agashyikira abaganga hasikare ko umuntu azi kuko icyo kiza musanze uburyo bwiza bwo kukirwanya ni ukwikingira hakiri kare iyo umuntu yumvise ko mbega aragwaye amaze kwandukira akagenda hakiri kare akagenda kwivuza hakiri kare iyo umuntu agiye hakiri kare bamuvura n'ingoga wa mbere n'abakira benshi bamaze gukira ntibaza yuko rero icyo cyiburo cya vena yumva yuko twahezagiwe nibyo twahezagiwe bwaba guhezagiwa si kuva yuko tutikingira cyangwa tutajya kwa muganga kugenda kubaza uko bintu bimeze
murakoze nawe dogiteri
urambaye ndetse ndabibona gutyo guhezagirwa biragoye kuvuga ni uko mutaba muzi kumbe icyo kiza ni kubera gifata muri ibi bihugu byinshi kera baravuga ngo ni kubera hakonje ngo ni gukanye cyangwa ngo bakavuga n'ibindi mugabo kubera cyari kiza gishasha nta muntu ari gutanga umuco ubushakashatsi butabaye mugabo ubushakashatsi bwarerekanye neza yuko igituma muri Afurika ugiye kuraba abantu cyangwa si muri Afurika gusa no mu bindi bihugu bifise abantu basa n'abakiri bato iyo umuntu akura buriya n'umwana ashobora kuyirwara uwo ari we wese ashobora kurwara covid mugabo ni kwese basindika hari naho usanamenya ko yari anayirwaye kubera baba bagifise abasoda bakwiye mugabo uko umuntu akura niko agenda abo basoda bakoresha ku burwara bwinshi agenda arahura nabwo hanyuma ugasanga abasoda batarushe n'abasoda baba barushe bararuhiye ku rugamba kuko bagiye barwana n'ibintu byinshi mu gihe kitari gito ugasanga rero iyo covid ije iciye imukubita hasi uko imyaka iduka hanyuma rero umuntu agiye kubiraba uko uwo mugihe ugenda wihindagura urabona yuko ubu n'abapfa muri Afurika usanga bafite imyaka iciriritse ugasanga mbere kibagiye bafite n'indwara z'izuba cyangwa indwara ziriya the chronic diseases zitakira ni usanga mbere ari n'abantu bari bafite n'amagara meza ni ukuvuga ibyo nabyo bidutera amakenga ubu ari nacyo gituma tuvuga tuti ntitora nubwo kare ifisa bo yibasira gusumbya abandi ariko ubu ntitora abantu leta yose yoshingira abanyagihugu bazo hanyuma nubwo yuko abantu uburyo buhari gukwikingira mu buryo buhari nicyo gituma bavuze kwikingira uyu mugenzanjye ko aravuga gukinga no kugira ngo ntuterwe rero umaze guterwa icyo tubona kera bavuga ngo ndabayizana ngo baje mu ndege ngo bavuye mu bindi bihugu ariko ubu turabona yuko ihanahanwa no mu gihugu hagati ibyo rero bivuga yuko ejo nta bumenyi ingene bazoyihanahana ishobora kurandagata mu gihe ingano namaze kwezi zofata
abavuga ko muri iyo ntumbero nyine iyo nzira mwe ariko muravuga bavuga akarere ka Afurika bose abantu benshi ngo bahitanwa n'icyo kiza byo barukuri ari ukuri byo babiva kuki
hamwe n'ukuri ahandi sukuri hamwe n'ukuri kugute ni kubera mu karere ka Afurika cyane tugiye kuraba si muri Afurika gusa turaraba no muri Aziya tukaraba no mu bihugu bya Amerika y'Epfo tubonamo ibyo twovuga tugiye kuraba mu byiciro by'imyaka y'abantu usanga muri urwego rw'i Burayi cyane ibi bihugu byo muri Amerika ya ruguru usanga abantu bakuze bafise iyo myaka bamwe navuga batagise abasoda bafise inguvu bataracoka bafite mu mubiri bahangana niyo ngwara cyasha nibo benshi ni benshi ku buryo usanga mbere abarenze imyaka 65 hari naho usanga hagati y'ibice 22 na 28% ku ijana ariko iwacu ugiye kubiraba usanga ari 2.4 babaye benshi bakaba 3 ku ijana urumva ari itandukanirizo riko rininiya cyane nico gituma ubona abapfa benshi usanga bagaragara muri bintu bihugu so kumva ariko ari bubandura cyane cyangwa iyo ngwara ari bo yaje irondera murumva icyo bidakoreye ni kubera ubwo budasa bw'abantu kuko ugiye kuraba twebwe iwacu abantu tuvuge hagati ya 15-20 usanga bangana ibice 47 ku ijana hari naho mu bihugu bimwe usanga ari ibice 50 ku ijana ni ukuvuga iyo ugiye kuraba ibi bya demografi usanga imiterere ni ukuvuga uko abantu agameze muri ibihugu by'iwacu usanga benshi ari bakiri bato bagishobora guhangana nayo mugabo si ukuvuga yuko ejo batuhava bagira ibibazo bakazana imwe bisa ubukana bundi bubibasira kuko turabona ko iguma ihinda rero kandi ibyo ni ibintu bisanzwe imigera iguma ihindagurika uwapfori urahindagurika uwasida urahindagurika imwe niyo imigera bita virusi zigenda zihindagura kuko zikurikirana mu mubiri w'abantu rero ugiye kubiraba aha mvuga ko atari ibyo rero umuryango uca wumva yuko hamwe ugiye kubiraba mu bitigiri ukaraba n'abariko barapfa barimo wabyutse nibyo mugabo ugiye kubiraba kuri iyo ndwara nyene ingene ubukana bw'iyo ndwara bumeze urabona ko ruriya bo bakuze mugabo utibagiye nabo bakiri bato
abayobozi b'ibihugu byo ku isi barenga 20 bashigikiye icyumviro cy'amasezerano mpuzamakungu yo kwikingira indwara zandukira na cyane cyane abantu benshi cyane rimwe twari ko turavuga maladie epidemique muri ibyo bihugu hakaba harimo ibihugu biteye imbere n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere icyo cyumviro Dr. Com mukibona gute ni cyumviro cyiza bateye igikumu ku rwandiko uvuga ku byerekeye kwicarira ibiza bizoza muri kazoza mubona icyumviro cyiza
ndi cyumviro abantu bakora muri uyu mwuga basaba kuko urabona nk'ubu twarateye tutiteguye abantu bacu babakozi baraguye ku rugamba batari bake kandi batari gupfa abantu nabo barabuze ibitanda none ntubone ikindi kiza gisa n'iki turiteguye kubura igitanda mu bitaro kubura umuganga kuvura kubera yaraye ijoro n'umutaga atawundi amusubirira murumva ibyo byose ni ibintu by'ingorane bituma iki kiza kiduha icyigwa gikomeye icyigwa kimwe utoca impande mu gihe urabira akazoza k'abanyagihugu babo uvuga ni kuraba neza bakagira ibi twita emergency preparedness and response plan ikamiho mu gihugu ni ukuvuga kandi imwe niniya cyane irabira igihugu cyose mbere hakaba n'ubufatanye mu karere haba muri East Africa muri African Union kandi ubwe no ku isi mu rwego mpuzamahanga rw'amagara y'abantu rero bashize ku icicete bakagisinya ni uko bakozwe ko n'ibi tugize iminsi tubona twabonye bahagira bati ntibigasubiye rero bahagira bati reka turabe ingene twushyiramo ingufu n'ubuhinga n'ubwenge kugira ngo tuzozitire tutarondeka niko natwe twiteze kubikora kuko kwirirwa turabirabira ku bandi murakoze
murakoze muri make cyane munsi y'umunota professeur Gilbert mwe muhavuga iki ku bijyanye n'igihe cy'iyumviro fasha no ku bijyanye n'igisata cy'ubutunzi n'uburyo bwo kwitegura ibi bihugu bigiye hamwe bigafatira hamwe imigambi imwe muri make
muri make ni ikintu cyiza yuko ibihugu bikaja hawe kugira ngo bitegure kazoza kandi basiba kwitegura cyane cyane ko ibyo biza bishobora gutera bivuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mugabo umuntu yovuga cyane cyane nuko hari ibihugu zisanzwe zitangiye imigambi n'ibihugu bisanzwe byo mu buseruka zuba barafite ibisata bimwe bimwe bashobora gushyira hamwe nk'ibisata by'ubushakashatsi yagize kuvuga n'ibyerekeye ama leta muri leta barashobora gutegekanya ibiza nk'ibi ibintu bitegekanya uburyo bwinshi nuva yuko uko ibiza bizogende birashobora kuba byinshi cyangwa bigatera ahandi bituma ama leta ashobora kwitegura mu buryo bwo gukingira abantu babo cyane cyane biba bikeneye yuko haba ikigega kidasanzwe kugira ngo ushobore gufasha abantu batishoboye niyo ntumbero nibaza yuko mu kirundi cyoroshye umuntu yavuga yuko no gukingira bishobora kuja hamwe bikaba byiza kubera uburyo y'ubugabanuka
murakoze murakoze cyane murakoze barabatumire Dr. Kome ko nakuze yanonose ibyereke indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyarimwe bita maladie epidemic mu rurimi rw'igifaransa ari Brussels mu Bubiligi hamwe na Professor JB niyo ngabo yanonose ibyerekeye ubutunzi igisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi bako turavuga ku kugene urugamba rwo kugwanyikiza cha COVID 19 rubandanya ku isi n'ingaruka cyokiza kibandanya kugira ku byerekeye ubutunzi mu makungu na cyane cyane mu bihugu ikenye n'ibya Afrika ndabashimiye batumire kuri kiganiro murakoze
radijwe rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0 n'ibice 0
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.